Murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti, turi kumwe na Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha kwa 12 niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri liste y'itora baziyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha. Iyo minsi yatanzwe ntibonwa kimwe.
Mu gutegura ayo matora n'umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambi, imigambwe yindi nayirimo ubiro yemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambi wa CNDD-FDD.
Uwo ni Bwana Emmanuel Nkengurutse, umwe mu banyapolitiki b'u Burundi yigeze no kuba umugenguzamateka w'u Burundi. Abadepite batandatu bo mu Nteko Ishinga Amategeko y'Ubwongereza basaba Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kurekura abo ofisiye bakuru babiri, General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Umuryango urengera ikiremwa muntu Amnesty International wo usaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abanyamakuru bane b'ikinyamakuru kigenga Iwacu n'umushoferi wabo. Izo nkuru rero ku buryo burambuye ni mu kanya, mube hafi ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ashyigikiye ibiganiro by'icyo gihugu na Koreya ya Ruguru, abona ko ari insinzi kuri we. Inkuru mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Ego Jenny, abategetsi ba Koreya ya Ruguru baravuye mu biganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byerekeye ibigwanisho ruhunyanganda. Mara ivyo ni vyabujije ko prezida wa Amerika Donald Trump atangaza ko ingingo yiwe yo kuvugana n'umutegetsi kizigenza wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un ari ikintu gikomeye cyane yashitse ko kubijyanye na politike yo hanze ya Amerika. Ni mu gihe kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'2020 biriko bitera bigira intambwe. Mu butumwa bwa email bwo kwiyamamariza amatora yo mu mwaka uza w'2020 yarungitse muri indwi, burimwo Koreya ya Ruguru ku rutonde rw'ibintu munani bikomeye yaranguye mu kiringo ca mbere mu mabanga yiwe ya prezida. Avuga ko yatanguje umugambi wo gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Koreya. Yamara abahinga mu bya politike siko babibona bavuga ko Koreya ya Ruguru itigeze isambura ikigwanisho na kimwe ruhonyanganda, bamenyesha ko ahubwo ico gihugu cabandanije kurondera gukora ibindi bigwanisho ruhonyanganda bigera kuri 18 kuva Perezida Trump abonanye na Kim Jong-un mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2018.
Irani yo iratangaza ko higiye gutegura gutera izindi ntambwe zitandukanye n'amasezerano yagiranye n'amahanga kubijyanye n'umugambi wayo werekeye intwaro za kirimbuzi. Nanone Fidel Niyongabo.
Prezida wa Iran Hassan Rouhani yatangaje uno munsi kwa kabiri ko Iran izotangura kugira izindi ntambwe ziciye kubiri n'amasezerano ku mugambi wayo werekeye ibigwanisho ruhonyanganda ico gihugu cagiranye n'amakungu mu mwaka w'2015. Rouhani yatangaje ko izo ntambwe zizotangura kuja mu bikorwa kuva ejo kuwa gatatu. Amasezerano Iran yagiranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubudagi asaba ico gihugu kutagira izo ntambwe. Iran yararengeje imbere yaho urugero rwa uranium ihinguye irekuriwe kugira mu bubiko n'urugero rwa uranium irekuriwe gushingura. Guhingura murantunga prezida wa Iran mu ijambo yashikije kuri televiziyo ku munsi wa kabiri. No munsi rero yatangaje ko ingingo igihugu ciwe cafashe gushika ubu gishobora kuzisubira ko ivyo guhamwiza impande zo kubahiriza ivyo ziyemeje gukora. Ivyo Iran ibitangaje ku munsi gukwibuka imyaka 40 irangiye ifashe inyubakwa ya ambasade ya Amerika ku mugwa mukuru Tehran.
Urakoze Fidel. Habagize inteko inama nshinga amateka y'Ubwongereza bari mu mashyaka n'abari mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bakomeje kutorohera Minisitiri w'Intebe Boris Johnson, bamusaba gushyira ahagaragara icyegeranyo cy'ibirego byo kwivanga ku Burusiya muri politiki y'igihugu cy'Ubwongereza. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Nahazwa.
Umukuru w'umugwi w'abashinga amateka bajeje ivyiperereza n'umutekano w'Ubwongereza Dominic Grieve yasavye Boris Johnson ko yotebuka gushyira ahabona raporo iri ku mpapuro 50 yakoze nuwo mugwi kugira ngo bashinga amateka bose bayicarire imbere y'amatora ategekanije igenekerezo rya 12 ukwezi kuza kwa 12. Boris Johnson yokeje igitutu inyuma yuko ejo kwa mbere habaye igisa no kutumvikana magize inama nshinga amateka ku mwanya mwiza wo gutanguza ibiri muri ico rwo gutangaza ibiri muri ico cegeranyo kigaruka hanini ku ruhara Urusiya bwa bwaragize mu kwivanga amatora ya ego canke oya kukinjura kubwongereza muryango umwe bwa Buraya. Uruhande rumwe rw'abashinga amateka rushigikiye ko ico cegeranyo gishigwa habona imbere y'uko inama nshinga amateka isambugwa uno munsi mu ijoro mu kurindira amatora yo mu kwa 12 mu gihundi ruhande rusanga gutangaza iyo raporo vyo kwitonderwa. Dominique Grieve yasiguye ko itagiye habona bitarenze uno munsi mu ijoro bizosaba ko habanza gushigwaho uwundi murugujejwe kuziperereza inyuma y'amatora yo mu kwa 12. Abari ku ruhande rwa Dominique basanga leta nimba taco yagiriza itaribwirije gushidikanya mu gutangaza ibiri muri iyo raporo gutevya kwishira habona kugabo bituma havyuka ukwikeka. Ku ruhande rw'umugambwe wa Boris Johnson naho bavuga ko atavyemeza ko Urusiya bwivanze muri iyo dosiye ya Brexit kuri ubwo umushikiranganje wa mbere yabwirizwa kuronswa kanya ko kwitondera ibiri muri ico cegeranyo.
Urakoze Diane nahazwe tuve mu Bwongereza noneho tujya amajyaruguru y'Ubutaliyani aho abazimye imiriro batatu bitabye Imana bahitanywe na gaze yaturitse mu buryo budasobanutse mu nzu yari mu gikingi aho yari yibereye idakoreshwa. Polisi ivuga ko icyo gishobora kuba hari igikorwa cy'urugomo. Itsinda ry'abazimye imiriro ryatabaye nyuma ya saa sita z'ijoro rimaze kumenya ko hari imyuka ya gaze yari yatorotse ibitembo mu mujyi muto wa Guarnieto mu ntara ya PMO nk'uko polisi yakomeje ibitangaza. Igihe rero abazimye imiriro bageragezaga kuzimya inzu yo muri icyo gikingi itari igituwe nibwo gaze yaturitse inzu yose yirunda hasi. Mu nzu byari byegeranye abategetsi basanzemo igicupa cya gaze igipimo kibara iminota hamwe n'insinga z'amashanyarazi. Ibi byavuzwe n'umushinjacyaha waho Haneriko Sieri yagize ati ibyo byose biratuma dutekereza ko byakozwe n'uwabigambiriye kandi ku bushake. Abandi bazimye imiriro babiri hamwe n'umwe mu bashinzwe iyubahirizwa ry'amategeko muri gendarmerie y'Ubutaliyani Carabinieri bakomerekeye muri iyo mpanuka. Ayo namwe mu makuru y'ingenzi havugwa hirya no hino ku isi. Mukomeze kuguma hafi ya radio yanyu mudukurikira kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere badepite batandatu bo mu nteko ishinga amategeko y'Ubwongereza bandikiye perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamusaba irekurwa rya General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimimana uri mu biro by'ijwi ry'Amerika i Londres mu Bwongereza.
Nibaruwa banditse abo badepite uko ari batandatu barangajwe imbere na Baronesse de Souza wigeze n'ukiyobora Sena y'Ubwongereza bagaragarije Perezida Kagame ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Bamwibukije ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze. Bibukije kandi ko ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa gatatu muri 2016 ariho bahamwe n'ibyaha bari bakurikiranywe gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi no kugambirira guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuri ibyo byaha nk'uko byibutswa n'abadepite b'Abongereza hiyongeraho guhisha nkana ibimenyetso byagombye gufasha ubugenzacyaha kimwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu Colonel Tom Byabagamba akurikiranyweho. Abo badepite kandi banibutsa ko nubwo Frank Rusagara yari umusivile bitabujije kwakiriwe urubanza n'urukiko rwa gisirikare bombi bakatiwe imyaka 20 igifungo kuri General Rusagara na 21 kuri Colonel Byabagamba hakiyongeraho kwamburwa impeta za gisirikare aho hari mu rwego rwa mbere mu rukiko rukuru rwa gisirikare. Aha rero ni naho abadepite babongereza bahera babwira President Paul Kagame bati turi mu bishimira iterambere ry'u Rwanda muri imyaka isaga 30 ishize cyane cyane intambwe yatewe mu kubaka u Rwanda rwa bose nta uhejwe bongeraho bati ariko dutewe impungenge no kubona urukiko rwarahaye ibihano bidafite aho bihuriye n'ibyaha ku bantu bigaragara ko bafite ibibazo by'ubuzima ibaruwa yabo badepite yungamiti duhereye ku mpamvu z'ubumuntu dusanga General Rusagara na Colonel Byabagamba bakwiye kurekurwa kubera ko gukomeza kubafunga kandi bafite indwara bagombye kuba bivuriza hanze bibongerera ubumuga bibutsa president w'u Rwanda ko General Frank Rusagara yagize ibyago agapfusha umufasha we ari muri gereza abana bagasigara bonyine bakaba batifuza kubona umubyeyi wabo akomeje gutikirira muri gereza ibyaha byose Frank Rusagara na Tom Byabagamba barigwa byose barabihakana bakavuga ko bishingiye kuri politiki kuko bumvikanisha ko bazira ababo bahunze batagicana wakana ubutegetsi bw'u Rwanda urubanza rwabo rwashojwe mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka rukaba ruzasomwa mu cyumweru gitaha ku itariki ya 15 mu ibaruwa yabo abadepite babongereza baragira bati kurekura Frank Rusagara na Tom Byabagamba bizagaragariza u Rwanda ndetse n'amahanga yose ku Rwanda rugirira impuhwe abagororwa barwaye kandi bafunzwe igihe kirekire u Rwanda ruri mu muryango wa Commonwealth uhuriyeho n'ibihugu 53 bivuga ururimi rw'icyongereza mu mwaka wa 2013 uwo muryango wemeje amahame ngenderwaho chata mu izina ry'abaturage bawo asaba buri gihugu kiwugize kubahiriza amahame ya demokarasi uburenganzira bwa kiremwa muntu kwishyura ukizana no kutaniga mu ijambo ndetse no gushimangira ubutegetsi bugendera ku mategeko muri iki gihe Rwanda ruri mu myiteguro yo kwakira umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu inama ya 2026 y'abakuru b'ibihugu n'abaza leta z'uwo muryango nibutse kandi ko mu kwezi kwa 12 muri 2017 akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe abafunzwe bazira kamama kari kemeje ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bafashwe mu buryo budakurikije amategeko mpuzamahanga bityo kasabye ko bareka urwasa ubwa mbere kandi abanyamahanga basaba leta y'u Rwanda kurekura imfungwa za politiki mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize abanyarwanda Kizito Mihigo na Victoire Ingabire bari bafunze barekuwe bahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda naho umunyapolitiki Diane Shima Rwigara n'umubyeyi we Adeline Rwigara barekuwe by'agateganyo mu kwezi kwa 10 muri 2018 nyuma mu kwezi kwa 12 urukiko rukuru rubagira bere Venuste Nshimimana ijwi rya Amerika Londres
Venuste Nshimimana urakoze kuri iyi nkuru umuryango uharanira ubwigenge bw'ikiremwa muntu Amnesty International nawo husaba ubutungane bw'u Burundi kurekura abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cyigenga Iwacu n'umushoferi wabo uwo muryango uvuga ko bazira umwuga wabo nubwo umushikiriza manza kizigenza aherutse kuvuga ko badakurikiranwa nk'abanyamakuru hagataho mugoroba wo kuri uyu wa mbere abashingwa manza babo bafashe icyemezo cyo gukomeza kubafunga mugenzi wacu Eloge wirika neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya aduhe inkuru irambuye
Aganira n'ijwi rya Amerika mushakashatsi ku bibazo vy'u Burundi n'u Rwanda muri Amnesty International Hashan Colson yavuze kwishira hamwe akorera risanzwe rihanye ubwigenge bwa kiremwa muntu byatunguwe rwose nihagarikwa hamwe n'ifungwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru cy'igenge iwacu hamwe n'umushoferi wabo asigura ko akazi bari ko barakora ari umwuga bemerewe n'amategeko y'igihugu
Les informations que nous avons, le travail qu'ils étaient en train de faire, c'est exactement le travail qu'il faut attendre des journalistes.
Amakuru dufise n'ukwigikorwa bariko barakora ari cyo kwitega ku munyamakuru wese. Ni igikorwa cyiteka cyo kurondera amakuru ku rubuga, kwirabira ubwawe ibyabaye, hanyuma ugaha abantu inkuru itohoje. Abantu barafise uburenganzira bwo kumenya amakuru kandi bariko bakora ico gikorwa gihambaye cyo kubibamenyesha. Ku munsi wa kane w'indwi uheze umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika yavuze ko abamenyesha makuru b'ikinyamakuru cy'igenga iwacu n'umushoferi wabo batafashwe hisunzwe ko abamenyesha makuru mu itangazo yasohoye Sylvestre Nyandwi yasiguye ko ibyaha bakurikiranwa ko babibazwa nk'undi muntu wese ku giti cy'umwe Muri Amnesty International basanga ibi bitagira ishingiro.
Oui, nous avons vu le communiqué de presse du procureur général de la République disant que ceux qui ont été arrêtés, c'était pas en tant que journaliste. Mais le communiqué continue à décrire les actions pour lesquelles ils sont
Nico, twarabonye itangazo ry'umushyikiriza manza kizigenza rivuga ko abahagaritswe batafashwe nk'abanyamakuru, ariko iryo tangazo nyene rikomeza ryerekana ibyo baregwa. Ku bwacu rero, ibyo bagirizwa biboneka neza ko ifatiye ku bikorwa by'umunyamakuru. Ntidutahura ukuntu bavuga ngo ntibafashwe nk'abanyamakuru. Twibaza ko ifatwa ryabo ryatewe n'ubushake bwo gucunga inkuru zishobora kumenyekana ku biba mu Burundi ubu. Tumaze imyaka tubibona ingene itangazamakuru ricungerwa. Ibinyamakuru byigenga byarasambuwe. Abamenyesha makuru barirukanwa. Abahanya agateka kazi na muntu barahunga igihugu. Twarabonye ku bisata mpuzamakungu, amaradiyo mpuzamakungu nka BBC n'Ijwi rya Amerika. Umugwi w'amatohoza wa ONU leta idashaka ko bakorera ku rubuga. Ibi byose ni ifatwa ry'abamenyesha makuru zerekana neza ko leta ishaka gucungera inkuru zose ku biba mu gihugu.
Avec cette nouvelle arrestation, ça nous renforce dans l'image que le gouvernement veut contrôler toutes les informations sur ce qui se passe dans le pays.
Hagataho abashingwamanza bunganira abamenyesha makuru n'umushoferi wabo kuri uwa mbere ku muhingamo barungururije ingingo ya sentare nkuru ya bubanza yo kubagumiza mu munyororo. Maître Clemaret yakiza umwe mu babunganira yavuze ico biteze inyuma yo guhiba ibirego mu camanza w'iyungururizo muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa mu buraruko bwa Bujumbura.
Cyubisigura nuko twituye umucamanza w'iyungururizo kugira ngo ashobore wewe kukosora ingingo twaneguye, kuko twungururije ingingo ya sentare nkuru y'igihugu ya bubanza yabagumije mu munyororo ko twari twasabye yuko iyo barekura na cyane cyane ko bagifatwa umushikiriza manza yabapfunze atararonka by'ukuri byemezo bikwiye nk'uko amategeko abitegekanya kugira ngo ashobore kubara bagumye. Rero twaraburanye mu ntayo umwiherero turerekana yuko by'ukuri abo bantu bakwiye kwidegembya, nimba ari cyo ubutungane bwoshishikara abo bakurikirana ko mugabo bakabakurikirana kwidegembya, kuko dufatiye ku byo umushikiriza manza ariko arabagiriza n'ibyo ariko aratanga nk'ibyemezo twarabona ko bidakwiye nk'uko amategeko abivuga. None rero duheje kuvitura mu camanza w'iyungururizo mbere ya sentare isubiramo imanza ya ntahanga, turizera yuko azokosora agafata ingingo yo kubarekura. Ingingo izova muri sentare isubiramo imanza ya ntahangwa ishobora kuba ari ingingo izoba ibatezuriye, ivyo tuzobikenguruka. Ariko bishitse sentare isubiramo imanza ya ntahangwa igafata inkingi ihejeje gufatwa na sentare nkuru y'igihugu ya bubanza, ico gihe tuzoshishikara dusaba yuko bahamagagwa mu ntayi cyese kugira ngo tuburane mu idonide, kuko nico kizoba gisigaye. Turizera rero yuko tutazoshikaye.
Mukurindira inyishu niko so nasanga hari n'ikindi kintu giteye amakenga kurusha.
Cela nous préoccupe beaucoup que ça se passe juste quelques mois avant les élections de 2020. Il nous semble que cela c'est
Ibi bituraje ishinga kubona biba amezi make imbere y'amatora y'ibihumbi 2020 bimeze nk'urukurikirane rw'ibyabaye kuva haduka indyane mu 2015. Nta gahengwe namba ahubwo ibyo bwigenge bwo gushikiza ibyiyumviro biguma byunyuka. Biteye ubwoba kubona iri burabuzwa rishasha ry'ubwo bwigenge hamwe n'ubwitangazamakuru iminsi mike imbere y'amatora. Dusaba ubutungane bw'u Burundi gukora akazi kabwo neza. Nta tegeko na rimwe ibi byagirije ibishingiyeko. Abanyamakuru bane b'ikinyamakuru cigenge iwacu n'umudereva wabo hahezindwi zibiri bafashwe. Bari baroye muri komine Musigati intara ya Bubanza mu Burengero gukora ku nkuru yo gutana mu mitwe hagati y'abantu bitwaje ibigwanisho. Bari baje baturuka muri Kivu y'ubumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego z'umutekano. Icyari cy'umushyikiriza amanza muri iyo ntara bafungiwemo yabagirije gukorana n'abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Eroje Urikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eroje, ndagushimiye kuri iyi nkuru. Twibutsa batwumva ko muri kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.com. Turi no kuri YouTube. Mu Burundi iminsi ine gusa yo mu kwezi gutaha niyo komisiyo y'amatora yatanze kugira ngo abantu batari kuri liste y'itora baziyandikishirize kuzatora mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha 2020. Bamwe rero mu banyapolitiki bari mu Burundi n'abandi bari hanze y'igihugu barimo Emmanuel Nkengurutse wigeze kuba umukenguzi w'amateka mu Burundi no mu buyobozi bw'urunani SNARED rutavuga rumwe na leta, bo basanga iyo minsi ari mike. Yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema mu kiganiro muri Sanga mu kanya gashize.
Iyo minsi ni mike cyane ku Barundi
kubera kuko tuzi abarundi benshi umwuga wabo n'umwuga w'abarimyi n'aborozi cyangwa abantu baca kwisumbamwo cyane cyane abarimyi n'aborozi rero kenshi na kenshi bazindukira mu mirima hanyuma rero baheza bakokijikiti bakagenda bagasimba aho ku kibanza cyo kwiyandikisha ibisabwa. Iminsi ine rero iba ari mike cyane, mbere turavye no mu matora yaheruka y'imbere ayo twebwe twari twararoyemwo, iminsi yo kwiyandikisha yaba myinshi ntabwo yangana n'iminsi ine. Ariko kandi nibyo ntangaza kuko abo bantu abo tubona bari kwa bitegura ubu n'abantu bamaze kugira ibiharuro byabo babihejeje kuva kera. Ibintu by'amatora n'ibintu nyene cyo guhenda amakungu n'abandi bantu batabizi yuko habaye amatora n'abandi barabiteguye byose baramaze abazotsinda n'abazotsindwa amanota bazova n'ibyicaro abantu bazoha abazoza n'abatazoza.
Bwana Nkengurutse, ibyo bihera kuki kugira ngo uvuge ko ibizavamo byamaze gutegurwa kera?
Ndabihera kubera kuko mu gutegura ayo matora n'umugwi ugizwe n'abantu bo mu mugambwe, imigambwe yindi ntayirimwo, ubiroyemwo naho ni ya yindi nyene ikorera mu kwaha k'umugambwe wa CNDD-FDD. Ushobora ko ari ibintu nyene by'umugambwe n'amatora y'umugambwe,
ariko harimo nabandi bahagarariye ayandi mashyaka. Nubwo hari igihe mu ishyaka CNL bavuze ko ubahagarariye batigeze bamwumvikanaho, ariko bigaragara ko hari abahagarariye ayandi mashyaka muri iyo komisiyo.
Nimba barimwo nabantu bake cyane ataco bovuga bari kumwe nabo bo mugambo wo kutegetsa no ba benshi cyane nibazogira ijambo nibazogira icyo bavuze bagafata ingingo zemezwa na bose.
Kuri mwebwe rero nta cyizere mufitiye komisiyo y'amatora ko izatunganya amatora abere kandi ari mu mucyo?
Oya, nta cyizere kuko abantu barimo bose uhereye kuri perezida w'urya mugwi n'umuntu w'imbere cyane mu mugambwe uri ku butegetsi ukacushiramwo bamwe banzobona riba yahora ari umuvugizi wa leta muraza amagambo yahora avuga n'umuntu kabisa w'imbere mu mugambwe kandi abo nibo bakomeye. N'abandi rero basigaye nico kimwe n'abamilita n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, nta wundi muntu mbona yigenga arimwo. Harimwo abitwa muri abapolona, ariko nabo abo bapolona ntitwazi kuko nabo n'abantu bakorera mu kwaha k'umugambwe uri ku butegetsi. Abo rero uko byanditse mu bwirizwa shingiro abagize uwo mugwi bagomba kubure abantu yigenga batari mu migambwe canke ngo bibonekeze cyane mu bikorwa ibintu n'ibi byegamiye imigwi y'abantu. Muri icyo gihe rero iyo baturuka mu migambo aho nta cyizere uwo batoramo uca wumva ko bazohava bakorera uyu mugambi baturukamo, na cyane cyane umugambo uri ku butegetsi tuzi ngena ukoresha abanywani bayo, tuzi ngena utubika abandi uyu mugambi yindi, nicyo gituma ta cyizere. Ariko si icyo cyonyine cy'uyu mugwi ujejwe amatora, hariho n'ibindi byinshi cyane kugira ngo turaza kuronga umwanya wo kubivuga. Byinshi cyane biboneka yuko ayo matora atabuyizera cyane ko ataca azovyara kizima kirimo.
Muri make tunyuriremo nk'ibindi ubona biri hanze ya komisiyo y'amatora bishobora kubangamira amatora cyangwa se bikaba byanagira ingaruka mbi biteza igihugu.
Amatora burya ni nkingi imwe igize intwaro rusange, ariyo ntwaro ya demokarasi. Sivyo, intwaro rero ya demokarasi cyangwa intwaro rusange ni intwaro y'abanyagihugu. Kugira ngo rero ibe intwaro y'abanyagihugu, abo banyagihugu bagomba kuba bafise uburenganzira bwinshi, harimo n'umwitegemvyo wo kujya gutora atagahato, bagatora atagitsure, atabahagatse ku gakanu, kandi bagatora icyo bifuza. Ijwi ry'umwe umwe wese rikangane n'iry'uwundi, kandi bakaronka uburenganzira bwo kurondera no gushakisha ibyiyumviro muri byinshi biriko birahiganwa. sivyo aho rero bakaca bamenya ibyumviro byiza bo babona ko ari byiza bahava bakitorera bagakurikira ibyo abanyagihugu nabo bahiganwa kuko hari abanyagihugu batora batakeneye kwitoza mbwa bitoza nabo ni ngombwa ko baronka uburenganzira bwo guhava bakamamaza ibyumviro byabo bakaronka uburyo bushikira imenyesha makuru n'ibyo bimenyesha makuru bikaba ariko ubu ibyo bintu ntabiriho ntabiriho ku migambwe itari umugambwe CNDD-FDD nta burenganzira bafite hariho rero imigambwe yakumiriwe itashobora kugenda kujya mu matora niyo ba iri imbere mu gihugu nubaha uburoro bwinshi niyo biri mu gihugu dufata akarorero ejo mwarimu ufise umutumire honorable Rwasa gato yavuze ingorane bafise n'umugambwe uri harya ukeneye kuja mu matora ariko abanywanyi babirwa barakubitwa abandi bagafungwa ubusa abandi mbere bakicwa ingoro zabo zigaturirwa iki n'ibikamanama bakaburizwamo nicyo gituma ata kintu tubona ikomeye kizohava kiva mu kintu ciza abanyagihugu ngo bahave bagere bitorere bo nyine atagahato aba bayobora indongozi zabo nicyo gituma aya matora tuvuga yuko atakiza azova mu byongeye mumenye yuko atamutekano uri
urakoze cyane bwana nkengurutse kuri telefone dufite na Thierry Wirweneza
dewe ahanini ngira ngira icimbira ntanze kuri bino numvirije imisi yatanzwe ubwa mbere ho n'ikintu tumaze kubona muri Afrika yacu aho usanga imigwi igeje amatora sinzi ko ariko dewe ndabitahura ariko kumbure sinzi ngira n'abandi barabifite kicyumviro imigwi usanga umenga yajeho igakora nk'imashini usanga n'imashini usanga imwe ngikoreshwa n'ubutegetsi buriho bashusanga rero bamwe kuko mbere byo nari nibwiye nibye abantu bajya muri ino migwi ijejwe gutunganya amatora ubwije kuba abantu bagiriwe foromasi ikwiye simvuze ko bataba bazi ibijyanye no gukunda igihugu mbwa bakagirishwa inyigisho zikwiye kandi zihagije kugira ngo bashobore kugenda gutunganya amatora kuko reka burya nibo hari abantu bafise igihugu muri uwo mwanya mbo bafata ingingo mukavuga bati igihugu turagitwaye ahantu heza rero nicyo gituma nagomba gusaba mbere mbaze uwo mutumire ubwo ariko araraba sinzi nawe icyumvira afise ku migwi ishingwa muri Afurika sebitu muri iyi rejera ya Afurika d'Est yari karabiraba ino migwi uko ntitunganije ahabona kumenga n'imigwi heyema iri independante ibyo ndabivuga uko kubera ko uruhande rumwe turabona kumenga kenshi usanga ihengamiye itegetse hanyuma rero niko ndumva ko batanze iminsi ine simbona ko ari iminsi ihagije nibyo si mike mbwa ntihagije kuko abantu begwa n'amatora hajyanye n'abanyagihugu rero tumaze kubona ko abanyagihugu batahawe uburenganzira bose uko bangana no kuvuga ko hari igice cyakumiriwe aca usanga ahantu bavuze ngo yatsinze hari ubundi yari gutsinda ariko ataruse abamutora kubera batabifitiye uburenganzira rero mbona ko iyi minsi yogwizwa murakoze cyane
ndavuga iyo mu Burundi kuko mbikura ku ibwirizwa shingiro rivuga neza uwo mugwi ko ari mu guteza kuba ugizwe n'abantu bigenga kandi ugatunganiriza bose kandi utaburimwo abantu bari mu migambwe cyane cyane mu buyobozi bw'imigambwe cyangwa bari imbere cyane mu migambwe aha rero bica byibonekeza kurya seni ku rwego rw'igihugu imetse niko zirya seni sepi donc ku rwego rw'intara na sesi ku rwego rwa komine niko zimeze nicyo kimwe barashyizemo barashyiramo babandi twavuga b'amashyirahamwe atigenga amashyirahamwe akorera umugambi uri ku butegetsi nicyo kimwe rero novuga muri Afurika uretse nk'ibihugu bikeya niho usanga iyo migwi yigenga imigwi yigenga ugasanga ikora ifise uburyo amafaranga bije yayo ifise abantu bavuye nko muri sosiyete sivile cyangwa abantu batigeze baca mu migambwe abantu bazwi nyine ko ari abantu babavuga kuri batagira umunwa bafise ubuhinga bwinshi bakunda ubutungane mu bantu abo nibo bakunda gushiramo ariko twebwe iyo tugiye kuraba usanga kenshi na kenshi bashiramo ab'imigambwe cyane cyane uwo mugambwe ku butegetsi ugasanga nibo barimo icyo ni kintu kiboneka cyane muri Afurika kenshi na kenshi ariko hari aho usanga hoho rero biva ku bihugu imigambwe kuba yemerera ikavu igakora ikiyamamaza atanduru zijamwo ugasanga ni wagomba kubogama canke guhengama imigambwe iramubujije irabonye ko hari igitsure kiri kuriwe abagahava rero bagakurikiza amategeko ariko twebwe mu Burundi niyo se niva mu mugambwe hanyuma umugambwe umwe niwo cane cane wiyamamaza iyindi nta burenganzira.
Uwo ni Bwana Emmanuel Nkengurutse, umunyapolitiki w'u Burundi, wavugaga ku minsi yatanzwe hine yatanzwe na komisiyo y'amatora kugira ngo abatariyandikishe baziyandikishe gutora mu mwaka utaha. Akaba ari naho dusoreje ibiganiro byacu. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbararikira ibindi biganiro byacu biza mu mwanya isa moya n'igice. Mugire ibihe byiza.